ఇది నిజ్ అమెరికా. ijwi rya amerika ribashikiriza ibiganiro byaryo iminsi yose mu kirundi no mu kinyarwanda washington dc turaramukije shuti muduteze amatwi uyu munsi ku wa mbere itariki 22 z'ukwezi kwa kane umwaka w'2019 kuri mikoro muri kumwe nanje fide niyonga igisagara cya ngozi mu burundi kizohimbaza imyaka ijana kizoba kirangije gishinzwe mu mwaka uza
kubera ibikorwa by'urudwandazwa bari batangujwe n'abarabu mu gihe cy'abadagi abo nabo bakaba bari batanguriye muri karitsiye yitwa majengo yiswe izina n'abarabu rivuye muri vuga ry'igiswahili kujenga
uyu ni musitanteri wa komine ngozi isonga mbere rajabu umushingamateka agatondwasa ariyamiriza ibiherutse gushikirizwa n'uburongoye igipolisi mu ntara ya muyinga ko afise imigambi yo kugirira nabi abanywanyi b'umugambwe senel yamara reka tubanze dutega amatwi mugenzi wacu Aloyce Bigirimana atubwira amakuru adufitiye muri aka kanya Aloyce
urakoze Fidel tuyahere muri Sri Lanka abategetsi mu gihugu cya Sri Lanka bavuga ko abantu barenga 200 bishwe abandi barenga 400 barakomereka inyuma y'ibisasu bitandukanye byaturikijwe ejo ku munsi w'Imana wa Pasika mu masengero hamwe n'amahoteli abategetsi bavuga ko abantu 13 bamaze gufatwa bakekwa kuba baragize uruhara muri ibyo bitero bavuga kandi ko abanyamahanga bashika 30 bari mu bafuye n'abakomeretse harimo abanyamerika abongereza abashinwa hamwe n'abanyaportugale ibisasu bitatu nibyo byaturikijwe ejo ku munsi w'Imana mu masengero atatu n'amahoteli ibindi bibiri byaciye bituriswa inyuma y'ibyo bitandatu bya mbere kimwe Idehiwala ikindi Idematagoda ni hafi y'umurwa mukuru wa Sri Lanka ntawuritirira ibyo bitero gushiku Intumwa za Sudani zitezwe mu rugendo muri Leta Zunze za Amerika mu biganiro bigamije gukura Sudani ku rutonde rwa Amerika rw'ibihugu bitanga imfashanyo mu bikorwa by'iterabwoba umusirikare aramutswa ubutegetsi muri Sudani General Abdel Fattah al-Burhani mu kiganiro cya mbere cyaciye kuri televiziyo y'igihugu kuva agifata ubutegetsi yashikirije ko izo ntumwa zishobora kujya muri Amerika muri iyi ndwi cyanke mu ndwi za muri ibyo biganiro Leta Zunze za Amerika zashyize Sudani ku rutonde rw'abafasha iterabwoba mu 1993 aho yagiriza leta y'uwahoze arongoye ico gihugu Omar al-Bashir kuba yafasha iterabwoba kuva Bashir rero akurwa ku butegetsi abategetsi ba Amerika barashimye umutegetsi mushasha wa gisirikare nyuma yaho arekuriye imbohe za politike ku munsi wa kane naho abategetsi b'ubushikiranganyi bwa Amerika bujeje imigenderanire n'andi makungu batangaje ko bashobora kurungika nabo intumwa ikartu mu gutera intege ubwo butegetsi kugira bushobore kwinjira mu ntwaro ya demokarasi abakeka kuba intagondwa z'abayisilamu barisha abasirikare 11 mu gitero ku munsi w'Imana ejo hagati mu gihugu cya Mali nk'uko byashikijwe n'ubushikiranganji bwo kwivuna abansi ubwo bushikiranganji buvuga ko ikirindiro cya gisirikare cyahitwa Guiro cyatewe mu masaha ya saa 11 z'agatondo kandi ko hari abatari bake bakomeretse hamwe n'ibindi byononekaye abasirikare ba Mali hamwe n'abanyamahanga bama batewe n'abarwanyi b'intagondwa z'abayisilamu abo barwanyi kandi bakaba barisha abasirikare 21 ba Mali mu kwezi guheze mu gitero ku yindi kambi ya gisirikare yahitwa Diura hagati muri ico gihugu cya Mali nayo ibitero by'indege bitari bike hamwe n'ibisasu byaratewe ku murwa mukuru wa Libya ariwo Tripoli ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana mu mirwano imaze indwi zibiri hagati y'abasirikare ba leta y'ico gihugu hamwe n'umuhari w'abarwanya leta bari mu buseruko mu manuko bw'umurwa mukuru Tripoli naho abasirikare ba leta niho bashoboye guhagarika abasirikare bahurikiye mu muhari LNA ba generale Khalifa Haftar ishirahamwe mpuzamakungu rya savye ko haba guhagarika imirwano muri Libya ariko Burusiya na Leta Zunze za Amerika barazibiye integuro y'itegeko ya kanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano kasaba guhagarika intambara muri ico gihugu mu rwandiko rwashikirijwe ku munsi wa gatandatu ibiro bya President White House aha muri Amerika yashikirije ko Perezida wa Amerika Donald Trump yaganiriye kuri telefoni na General Haftar mu ntango zindwi iheze aho yashikikiye uwo mu General agomba gufata ubutegetsi ku ruhara yo barimwo ngo kurwanya iterabwoba no gukingira amahinguriro y'ibitoro muri ico gihugu. Umushikiranganji wa mbere wa Pakistan nawe Imran Khan yaratanguye urugendo rwa mbere mu gihugu kibanyi cha Iran mu biganiro bitumbereye gukomeza imigenderanire kurwanya iterabwoba no gukomeza umutekano ku mbibe ivyo bihugu bisangiye nk'uko byashikirijwe n'ikinyamakuru cha leta. Khan yari yitezwe kuja ku murwa mukuru Tehran kuganira na Perezida Hassan Rouhani hamwe n'abandi bategetsi bakuru. Urwo rugendo rubaye nyuma y'umunsi umwe igihugu cya Pakistan gisavye Iran kugira icyo ikoze ku mirwi y'iterabwoba ikekwa kuba yarishe abasirikare 14 ba Pakistan mu ntango z'uyu mwaka w'2019. Umushikiranganji w'imigenderanire n'ayandi makungu Shan Mehmood Qureshi yashikirije ku munsi wa gatandatu kw'abantu 15 bitwaje ibirwanisho kandi bambaye impuzu za gisirikare bateye bisi mu manuko bushira uburengero bw'intara ya Baluchistan ku munsi wa kane hafa abasirikare 14 b'igihugu cya Pakistan.
Urakoze Aloyce ku makuru uhejeje kudushikiriza. Radio Ijwi d'Amerika i Washington disa makuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Igihugu cy'u Fransa kiraburira abanyagihugu bacu kutagirira ingendo mu bice bimwe bimwe by'u Rwanda. Ahandi u Fransa burabagira inama zo kudakoresha amabarabara amwe namwe mu Rwanda kubera ko umutekano waho utizewe. Inkuru ya mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma.
Ku rubuga rwa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Fransa ahari igice cyagenewe kugira inama abashaka kugirira ingendo mu bihugu binyuranye, haragaragaraho ahantu hatatu ho mu Rwanda u Fransa bugira inama abaturage babwo kutajya muri iki gihe. Aha mbere ni muri parike y'Ibirunga, ahandi ni mu bice by'umupaka w'u Rwanda na Uganda, aho bavuga ko kubera umwuka mubi hagati y'ibyo bihugu byombi abaturage b'u Fransa bakwiriye kwirinda inzira ica ku butaka mu gihe bibaye ngombwa ko bakora urwo rugendo. Ahandi ni ukutagendagenda mu ishyamba rya Nyungwe cyangwa ngo uryambukiranye unyuze ku muhanda nyabagendwa nimero 6 uva cyangwa ujya muri Nyamagabe. Urubuga rwerekana ko ibyo rubishingira ku bimaze igihe bibera mu ishyamba rya Nyungwe no mu nkengero zaryo. Muri itangazo rigufi ryasohotse ku ya 17 ku kwezi, nta bisobanuro birambuye Bufaransa butanga bituma bugizo nama ku baturage babwo, keretse gusa interuro ngufi zitanga ubutumwa bugenwe. Hashize iminsi itari myinshi abaturage batuye ishyamba rya Nyungwe babwijwe rya Amerika ko babonye abantu bataramenyekana babarirwa hagati ya 80% bitwaje intwaro binjira muri iryo shyamba. Nyuma gato umuvugizi w'inyeshyamba za FLN zirwanya ubutegetsi bwo mu Rwanda Major Calixte Sankara yabwijwe rya Amerika ko aburiye abaturage kwa ako gace ari akarere k'imirwano. Ubutegetsi bw'u Rwanda bwo bwizeza abaturage barwo ko nta kibazo na kimwe rufite ku mutekano haba imbere mu gihugu cyangwa ku mbibe zacyo. Hashize iminsi abayobozi bakuru bo mu nzego z'ingabo n'ubutegetsi bw'igihugu bizeza abaturage ko umutekano wabo urinzwe neza kandi ko uwagerageza gutera u Rwanda yahahurira n'akaga.
Mu Burundi umushingamateka Agaton Rwasa ariyamiriza ibiheruse gushikirizwa n'urongoye igipolisi mu ntara ya Muyinga kwa afise imigambi kugirira nabi abanywanyi b'umugambwe SNL. Yabishikirize ku munsi wa gatandatu mu ikoraniro kaminuza ryabereye ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura ry'umugambwe SNL. Inkuru y'umumenyesha makuru wacu Eroje Wirikaneza.
Iyo koraniro kaminuza ry'umugambwe SNL ku rwego rw'igihugu ryari ifite intumbero yo gushinga komite nkuru y'umugambwe nk'uko agatonwa rwasa yabishikirije mu ijambo ryiwe. Inama kaminuza yabereye ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura ni intango yo gushinga inzego gushika mu ntara mu makomine no ku mitumba nk'uko byashikirijwe niyo ndongozi y'umugambwe SNL ku rwego rw'igihugu. Ni mu gihe mu minsi heze hari hagize igihe hibonekeza abanywanyi b'umugambwe SNL bahagarikwa mu gihugu hagati, aba bakaba bagirizwa gukora inama zitemewe n'amategeko. Umukuru w'umugambwe SNL yabigarutseko
abafashwe si muri Bujumbura honyene ni mu mihingo myinshi nabivuze dino vuga ngo umutumba kanaka cyanje ikomine kanaka cyanje profes kanaka icyo mvuga ni kimwe intwaro nitwarire bose uburenganzira bwo gutandukana mu migambwe bwo gutandukana mu byiyumviro yemegwa n'amategeko uburundi bugendera ko uhere ku bwirizwa shingiro. Kuri ubwo rero ntihagagire umuntu aburabuzwa ngo nuko wari umusemeye. Hari abo numvise bamwe mu ntwaro bakubita urutoke ngo uwo bazosangana ngo akaresika SNL ngo bazohigura. None k'umugambwe ubeshwaho n'abanyamugambwe bashaka none abasenere baterera umugambwe witwa ngo iki atari umugambwe wabo.
Umuvugizi w'ubushikanganje bw'intwara yo hagati mu gihugu yari yamenyesheje mu minsi heze ko indongozi z'uwo mugambwe zokwimenyekanisha ku bategetsi bo mu ntara. Tarsis Niyongabo yari yabwiye itangazamakuru ko ari wo muti wonyine wo guhagarika icuka kibi ku banywanyi b'umugambwe SNL.
Iyo hari umugambwe mushasha wemerewe itegeko riratomora yuko uwo mugambwe iyo ushaka kuja gukorera mu ntara kanaka ugenda ugashikira buramatari akawuha urupapuro rwemeza kwa wuzi gukorera mu ntara. Icyo ni cambere kigira kabiri nuko itegeko ritomora neza yuko umugambwe wose utegerezwa kuba ufise uwuserukira aho ushaka gukorera nimba ari mu ntara nimba ari mu ikomine. Hanyuma kandi iryo tegeko nyene rikavuga ko kizira kuja gukorera inama muri komine canke mu ntara udafisemo uguserukira. Dusabe rero umugambwe kumbure mushasha SNL kumbure baba biyobagiza tumwe tumwe mu mategeko canke batarasoma neza basome neza amategeko agenga umugambwe hanyuma baheze bayakurikize babone gukora mu mahoro no mutekano kandi bategure guhiganwa matora ya 2020 batekanye naho bakorera abene gihugu batekanye.
Umushinga amateka agatonwa rwasa avuga ko ivyo bigiye gukorwa vuba mu ntumbero yo guhagarika gatotezo abanywanyi biwe bari bageze iminsi bakorerwa.
Indongozi nkuru z'umugambwe zashyizweho izo ndongozi amwe mu mabanga zijejwe hariho gushyiraho inzego zindi kugira ngo noneho abagomba gukorana n'intwaro ku rwego rw'intara ku rwego rwa komine ashobore kuboneka hisunzwe amategeko y'umugambi. Icyo hinduka rero ni inyifato yogirwa na bamwe n'abandi. Ntihagire umuntu yo kwitwaza ngo inzego ngo ntizizwi cyangwa inzego ntazihari. Icyo ni ikintu yo gihambaye ariko nyamukuru ni uko kandi abarundi n'abarundikazi cyane cyane abari mu ntwaro bumva yuko umugambwe SNL atari umugambwe gukuteza umudugararo mu gihugu.
Iyo ndongozi y'umugambwe SNL yamirize biherutse gushikirizwa na komiseri w'igipolisi mu ntara ya Muyinga. Uwo yari yashikirije ku itariki ya 27 ukwezi kwa gatatu guheze mu nama y'umutekano ko yiteguriye kugirira nabi abayoboke ba gatonwa rwasa. Uwasanzwe n'icegera cy'umukuru w'inama nshinga amateka ya Burundi yavuze uko yiti byashikirijwe na komiseri Jerome Ntibibogora.
Ndabatume ijwi ryanyu rishika kure dushikirire uriya mukomiseri hari Muyinga. Ibintu yavuze birateye isoni nagatukisha nabisokore kuko ujya mwambara igihugu camuhaye si kugira ngo abuhekure bijya bikoresho igihugu camuhaye si kugira ngo asinzikarize ubuzima umuntu n'umwe. Igihugu camuhaye akazi kiya kibanza hariho n'undi yogishobora kandi yokorera neza abanyagihugu. Muragende mu muhanure imvugo nkijya simvugo y'umuntu ajejwe amabanga y'igihugu. Umukomiseri rero uwo ari we wese uwo muntu ajejwe amabanga haba mu ntwaro haba mu butungane yaba bamwe bajejwe igendereza uwo ari we wese niyumve yuko abasene inyangamugayo n'abarundi banyotewe uburundi bwa bose uburundi burangwa n'iteka n'itekane z'abarundi bo mu binywabi z'abarundi bo mu rufuri. Abagenda rero kujya kudodobereza abandi babima amatwi hagize ikibabakiye biture indongozi iyoba ari ingorane itorega umuti twese turi hamwe. Ku banywanyi bacu icyo tubasaba ni ubwitonzi nk'uko twagiye tubivuga.
Mu by'umugambwe SNL uvuga wifuza gushika ko muri kazoza ni ugusubira kunga ubucuti n'amakungu muri kino gihe imigenderanire yayo itifashe neza hagati yayo n'u Burundi. Iyo nama kaminuza y'umugambwe SNL yari yitabwe n'abaseruka ibihugu byabo mu Burundi na cyane cyane bya Buraya muri kino gihe bitarabana neza na leta y'u Burundi.
Mu Burundi kandi igisagara cya Ngozi kizohimbaza imyaka 100 kizoba kirangije gishinzwe mu mwaka uza. Ibindi kuri inkuru twumviriza umumenyesha makuru wacu Pierre Claver niyo nkuru.
Igisagara cha Ngozi cyavutse mu mwaka w'igimukime amajana 1920 mu mwaka uza w'ibihumbi 2020 ico gisagara kizoba kirumanije imyaka 100 umwaka wa yubire wuguruwe icese kuri uyu wa gatandatu kujivugo kigira kiti igisagara cha Ngozi urumuri rw'amaho. Songa mbere dajabu musanire wa komine Ngozi avuga ko ivuka gico gisagara n'izina mbere cahawe gushika uno munsi rikomoka kuri kayise. Songa mbere aragaruka kuri ako kayise.
Kwa ibikorwa by'urudwandazwa rwari rwatangujwe n'abarabu mu gihe cy'abadagi abo nabo bakaba bari batanguriye muri quartier yitwa Majengo yiswe izina n'abarabu rivuye muri vuga ry'igiswahili kujenga kuko bari batanguye kugwiza inyubakwa muri iyo quartier ubu yitwa Shishiro kuko ariho hashikiye abajya gisagara ba mbere. Iki gisagara rero ku muntu w'ababirigi ngo barasase kukimurira mu mivo aho bita mu Karombwe kuko hari kiyaya ariko ngo ntibyabore kuko hari imibu myinshi baca bagaruka hejuru ku mutumba ariho kandi bita ku Kangozi kuko hadandarizwa insato z'ibikoko arizo bita mu Giswahili Ngozi ari naho havuye izina Ngozi.
Arubere Nduwimana burumatari w'intara ya Ngozi yamenyesha ko igisagara cha Ngozi kiriko kirazamura ibisagara bito bito impande zaco. Kubwo mutware iterambere ry'ivyo bisagara bishamikiye ku gisagara gikuru cha Ngozi ntigiya dukiza.
Ikindi iterambere ry'ibisagara bito bito bishamikiye ko ni ukuraho urugenge no kugarira badakurangura abamvuga rero nabagwiza tunga umuntu ya Ngozi anavuga yuko ku isaha abanyengozi baca kura urugenge hanze cyangwa bakadakurangura hanze cyane cyane mu gihugu cy'Ubushinwa muri Dubai ni Kamara aha tukaba tubona ko barenga 150.
Abategetsi bakuru bakuru b'inzego z'igihugu batari bake bari bitabye urwo rubanza nyezina ruzoba mu ntango z'umwaka uza. Nk'intumwa ya leta Pascal Nyabenda arongoye inama nshingamateka y'u Burundi ati byo tuma intara ya Ngozi kezwa ni byinshi
byaranguye muri intara ntawo bidondagura ngo abimare nacyo gituma twaje kubatera intege no kubakeza. Mwazi yuko ikomine ya Ngozi yabaye makomine 5 ya mbere mu gihugu cyose yashoboye kuronka amanota menshi cyane mu bijyanye n'intwari ibereye iterambere rusange no kunywanisha bene gihugu mu bisata bitandukanye bigize ubuzima bw'ikomine. Ibyo byose biza byiyongera ku bituma tubateza twivuye inyuma mu ikomera amashyi menshi cyane.
Umwaka usozera ikinjana c'igisagara cha Ngozi kimaze uzobuhuriranye n'uko Burundi buzoba buri mu gihe cy'amatora. Umukuru w'inama nshingamateka asaba abanyengozi kwitegurana ubwitonzi.
Uyu mwaka usozera ikinjana igisagara cha Ngozi kimaze kibayeho uhuriranye n'igihabarundi twese turiko turitegurira amatora y'umwaka w'2020 ni gihe gisaba ubwitonzi ntangere ndetse n'ubukerebutsi kugira ngo umwansi w'amahoro ntazaronke ahamenera baduteze umutekano muke wotuma aya matora atagenda neza.
Kushika uno munsi igisagara cha Ngozi gifatwa nk'ica gatatu mu bunini mu Burundi kize inyuma ya Bujumbura umugwa mukuru w'ubutunzi na Gitega giheruka kuba umugwa mukuru wa politike. Kiba igisagara cha kabiri cyo hagati mu gihugu gihimbaje yubire y'imyaka 100 inyuma y'igisagara cha Gitega cakoze urubanza nk'ubwo mu mwaka w'2012.
Muri isanga Muri sanga ni ikiganiro cy'izuri rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Mwana nyakumviriza radio Ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikigo gishinzwe iterambere ry'u Rwanda RDB gifite imigambi yo kongereza umwimbu ubijyanye n'ingenzi inshuro zibiri mu bitarenze umwaka wa 2024. Ibindi kuri inkuru twumviriza mugenzi wacu Claude Ganza munyamagana.
Ikigo gishinzwe iterambere mu Rwanda RDB cyabitangaje ubwo cyerekaga abashoramari amahirwe ari mu karere ka Rubavu mu burengerazuba bw'u Rwanda, ni kamwe mu turere twunganira umujyi wa Kigali. RDB yerekana ko muri aka karere ka Rubavu hari amahirwe menshi mu bijyanye n'ubukerarugendo, ubuhinzi n'ubworozi hamwe n'ubwubatsi bw'amazu aciriritse. Umuyobozi w'ishami rishinzwe guteza imbere ishoramari muri RDB, Winfred Ngangure, aragaruka ku buryo bwo korohereza abashoramari igihugu cyateganyije.
Twabigaragaje yuko uretse n'ubutaka akarere gafite bwiteguye guha abashoramari, hari n'ibiteganyirizwa n'itegeko ryorohereza abashoramari bijyanye no korohera cyangwa se kugabanyirizwa ku musoro ku nyungu. Nabyo twabigaragaje. Twagaragaje nanone izindi facilite cyangwa se incentive ihabwa abazana amamashini cyangwa se raw materials kugira ngo baze batunganye umusaruro wabo hano mu gihugu, ko bakurwaho umusoro ku bikoresho byinjira mu gihugu. Ibyo ni zimwe muri facilite zikorwa cyangwa se zifasha korohereza abashoramari bacu mu gihugu cyacu.
Abakora mu kigo gishinzwe gushishikariza abategura inama mpuzamahanga kuzikorera mu Rwanda bagaragaza ko bahura n'imbogamizi zirimo kuba nta byumba bigari hanze ya Kigali byakwakira inama zikomeye, ariko hakiyongeraho n'ibiciro biri hejuru ku biribwa ugereranyije n'ibindi bihugu baba bahatana.
Nakubwiye ko dupiganwa, niba ugereranyije na Kenya agasanga ndanje bazayimuhera amadolari 10, yasubira mu Rwanda agasanga bazayimuhera amadolari 15. Agatangira kugereranya ati abadelegati banjye bazaza mu nama ngomba kubajyana ahantu batazahenda. Icyo ni ikibazo bigaragaza yuko tugomba gufiringa iyo gahunda tugashora mu buhinzi n'ubworozi kugira ngo ibyo dukura hanze duhanze isoko ryo mu gihugu. Ubugiye i Kigali bajya no muri convention center usanga bakubwira bati ntabwo twakugabanyiza igiciro kuko inyama, inkoko, amagi, imbuto turabikura hanze bigashyika hano bihenze ugereranyije n'ahandi byaturutse.
Ikigo gishinzwe iterambere ry'igihugu kivuga ko 70% by'abanyarwanda babarirwa mu buhinzi n'ubworozi, ariko babukora bagamije kubona ibibatunga gusa kandi kisi cyo cyerekezo cy'igihugu.
Kagari ka kazi uzavuga ati mu myaka 10 niko kazaba kakimutunze. Ni ka kazi ko kuvuga ngo ndahinze nshyize ku isahani mu nyungu y'abaturiye abantu. Twifuriza abantu bacu akazi kazabatunga gatunga n'abantu imyaka n'imyaka ise.
RDB ivuga ko nta nganda zihagije zongerera agaciro umusaruro uturuka ku buhinzi n'ubworozi zihari, kandi iki kigo gifite umugambi wo gushishikariza abikorera gushora imari muri uru rwego ku buryo mu 2023 umusaruro w'amata n'ibiyakomokaho uziyongera ku kigero cya 60%, umusaruro w'inyama z'inguru ukaziyongeraho kandi n'ibice 3%, inkoko zikazaba zongerewe agaciro ho 2.7%, naho amagi yakongererwa agaciro ku kigero cya 2.4%. RDB ivuga kandi ko umusaruro ukomoka ku mafu ziyongera agaciro ku kigero cya 4%, mu gihe kuhira bizagera kuri 50% bivuye kuri 25% biriho ubu. Abashoramari bagaragaza impungenge z'uko amazi akiri make mu karere ka Rubavu. Cyakora Sematabaro Joseph uhagarariye ikigo gishinzwe amazi mu karere ka Rubavu avuga ko hari imishinga ibiri irimo gushyirwa mu bikorwa ku buryo iki kibazo kizakemuka bitari kera.
Umwe waratangiye wo kwagura uruganda rw'amazi ruduha amazi hano mu karere, cyane cyane hano mu mujyi wa Rubavu. Umushinga waratangiye urukubakwa mu murenge wa Rugerero, watangiye ufite amezi 18, aho mvugira aha harangiye amezi 4, imirimo itangiye, bivuze ngo dusigaranye amezi atarenga 18 uruganda rukaba rukwiye kuri 18 bya metre cube tukagera ku 2023 ku munsi. Umushinga wa kabiri dufite bagiye kuza kwagura imiyoboro y'amazi ndetse no gusana iyashaje. Tuzasana no kwagura ibirometero 110 hano mu mujyi ndetse n'ibindi 80 mu nkengero z'umujyi wa Rubavu.
Iyi mishinga yombi nirangira gitezwe ko hazaba hamaze kuboneka amazi yahaza inganda, amahoteli n'ibindi bikorwa bikenera amazi menshi mu karere ka Rubavu. Ishingiye ku kuba u Rwanda rushyirwa mu bihugu 30 bya mbere biri mu nzira y'amajyambere byoroshye ishoramari n'ubucuruzi, RDB iteze ko mu 2024 ubukerarugendo buzaba bwinjiza miliyoni 800 z'amadolari buvuye kuri miliyoni 100 n'ubuyinjira ku mwaka. RDB igaragaza ko kuva mu 2013 ubukungu bw'u Rwanda buzamuka w'10% buri mwaka biturutse ahanini ku mabuye y'agaciro kimwe n'ubuhinzi n'ubworozi. Inerekana ko abakerarugendo bavuye ku 1985 mu 2014 bakagera ku 38,475 mu 2018. Ivuga kandi ko umukandara wa Kivu uteganyijweho imishinga itanu izatsura ubukerarugendo harimo amahoteli yita ku bidukikije n'ibindi. Claude Ganza, Munyamagana, mu burengerazuba bw'u Rwanda, ku bwa Radio Ijwi rya Amerika.
Wakunzi b'umupira w'amaguru dutega amatwi mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda ari Kigali mu Rwanda, tubwire ku rugamba rwo guhiganirwa igikombe cy'umupira w'amaguru mu Rwanda.
Mu mupira w'amaguru, urugamba rwo guhatanira igikombe cya shampiyona y'umwaka rurakomeje. Ejo ndi kwa gatandatu kuri Stade National Amahoro i Remera, habereye umukino wahuje amakipe abiri y'ibishyitsi mu Rwanda ariyo Rayon Sports na APR FC. Uyu mukino wari ku munsi wa 23 wa shampiyona. Imbere y'abantu batagira ingano bari buze kuri stade, amakipe yombi yagaragaje umukino wo gucungacungana yirinda gufungura ikibuga. Bamwe mu bawukurikiye bavuga ko wari uwo ku rwego ruciriritse. Gusa ku mpande zombi abakinnyi bagendaga banyuzamo bakerekana ubuhanga bisanganiwe. Muri APR FC, Dominico Savio Nshuti, Muhajiri Hakizimana na Umborenga Fitina bagaragaje akantu kisumbwe mu kibuga, ariko gutanga umusaruro bikomeza kuba ingorabahizi. Ku ruhande rw'ikipe ya Rayon Sports, Eric Iradukunda, Fabrice Kakure, Gilbert Mugisha na Michael Sarpong bari mu bitanze batizigamye. Uyu nguyu Sarpong, rutahizamu ukomoka muri Ghana, ni nayo ahesheje Rayon Sports amanota 3 y'umunsi nyuma yo gutsinda igitego cya penalty ku munota wa nyuma w'umukino. Nyuma y'iyo ntsinzi y'igitego kimwe ku busa, hatangiye ibyishimo by'umunsi mukuru ku ruhande rw'abafana ba Rayon Sports, bahise bigabiza imihanda yo hirya no hino muri Kigali, ari nako bagenda baririmba intama ya Pasika. Muri APR FC ho kara gahinda gusa cyane ko bari bamenyereye gutsinda mukebo wabo mu mikino ya kabirijwe. Eric Rutanga, umukinnyi wazamukiye muri APR FC ariko muri iki gihe akaba akina Rayon Sports, avuga ko habayeho kwitanga batizigamye kugira ngo amanota 3 aboneke.
Aya manota 3 aradushimishije cyane. Match ntabwo yari yoroshye, yari match ikomeye cyane, ariko twakomeje kurwana kuko twebwe twari dukeneye intsinzi. Twakomeje turarwana paka no ku munota wa nyuma kuko kunganya n'ubundi byasaga nk'aho tubuzamo amahirwe, twe nitwe twari dukeneye intsinzi cyane.
Uyu myugariro ku ruhande rw'ibumoso arashimangira ko ikipe ya Rayon Sports igifite ijambo ku gikombe cya shampiyona.
Ndabizi abafana bari barakuyeho amaboko, benshi bari bariyebye, ariko amanota 3 birashoboka cyane ko twayakuramo ijana ku ijana kuko harabura match 7 ndakeka. Urumva adversaire turusha 3 ashobora gutakaza, atakaje rero twamuprofita na kuko birasaba ko natwe match ziri imbere tutagomba gutakaza kuko urebye match zikomeye zisa nkaho twaziranyije, adversaire wacu nawe aperi asigaranye match zikomeye. Ndakeka rero nakwizeza abafana ko igikombe tukiriho kabisa nta kabuza.
Nyuma y'umunsi wa 23 w'imikino, APR FC nubwo yatsinzwe na Mukeba iracyari ku mwanya wa mbere n'amanota 58. Rayon Sports ikurikiraho ku mwanya wa kabiri n'amanota 51. Amakipe arindwi APR FC isigaje guhura nayo mbere y'uko shampiyona irangira ni Bugesera FC, Kiyovu Sports, AS Kigali, Gicumbi FC, AS Muhanga, Espoir FC na Police FC. Rayon Sports yo igomba gukina na AS Muhanga, Espoir FC, Police FC, Amagaju FC, Musanze FC, Kirehe FC na Marine FC. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Njuti mwese mukunda radio Ijwi rya Amerika, ibiganiro twari tubafitiye muri aka kanya hano bigarukiye, tubashimiye kuba mwaduteze amatwi. Mubandanye mudukurikirana mu biganiro byacu kuri radio yanyu, radio Ijwi rya Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.